Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe muri kumwe na Federica Nkurikije ikaze mwese rero mu kiganiro mwisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kwigenekezo rya 2022 kwezi kwindwi umuhari MAPE Burundi Buhire Mouvement d'Action Patriotique wandikiye ambasaderi wa serukira gihugu cya Peru mu ishyirahamwe Mpuzamakungu hamwe n'abandi bategetsi bose baserukira ibihugu byabo muri iryo shyirahamwe. Uwimenyekanisha kandi ushikiriza amakenga ufite ku bibazo bya politiki umutekano hamwe n'ubutunzi mu Burundi ugasaba kuyo mutegetsi aserukira igihugu cyari ishinzwe ibikorwa by'ishyirahamwe Mpuzamakungu muri icyo gihe asaba inama Mpuzamakungu ijwi akanama Mpuzamakungu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gufata ingingo zikomeye zotuma leta y'u Burundi yemera guhagarika amatora iriko irategura atekanijwe mu mwaka w'2022. Ziongeye uyu muhari urashikiriza ibintu uvuga ko byofasha u Burundi kuva mu bibazo bya politiki muri ivyo hakaba harimo guhagarika gutegura amatora mu mwaka w'2022, gushinga leta ifata kibanza kugira ibiganiro n'abandi banyapolitiki bose, kwemera kw'inteko Mpuzamakungu zicungira umutekano zirungikwa mu Burundi, gufata ingingo z'umutahe wo kunagura utunzi rwo gufasha abanyagihugu. Umuhari MAP ushikije ivyo vyifuzo mu gihe igikorwa co gutegura amatora gishitse kuri mu Burundi hamwe no mu gihe imigambwe itandukanye mu Burundi iriko yitegurira ayo matora. Mu kiganiro cy'umunsi twatumye abashinga ntayo bagiye guca hirya nino ivyo vyifuzo vy'umuhari MAP. Ubwa mbere na mbere turi kumwe na André Nikwigize akaba ari vice president umuhari MAP. Mwiriwe neza mushiga ntaye André Nikwigize.
Mwiriwe neza Fredy Nkurikije, murakoze kuba mwantumiye muri iki kiganiro.
Murakoze gushima, murakomeye ngaho.
Ego turakomeye neza, murakoze.
Turaba turi kumukanira umushinga ntaye tuko turarondera muri aka kanya, telefone ntiraboneka aho tumuboronkera turababwira, tukaba rero tugiye gutangura. Eka umushinga ntaye André Nikwigize ibintu musavye, umushinga ntaye André Nikwigize mwabisavye mwisunze iki muri iki gihe imigambwe itari mike mu Burundi irimwo imigambwe itavuga rumwe na leta, eka iri kwitegurira amatora ikanunani senari de bitavuga rumwe na leta rukaba rwo rusaba ko rutavuga ko ivyo ku matora toba, ahubwo rukaba ruvuga ko vyiza rwo banza kuyaganira ko na leta y'u Burundi ivyo vyiyumviro vyabaje mu gute.
Yego murakoze gose kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Nagira ubwa mbere na mbere munyemereye, nagira ntangure ku izina rya MAPE Burundi Buhire, ndamutsa Abarundi bose aho bari ababa mu Burundi canke mu nkambi z'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, muri Congo, muri Kenya no muri Uganda. Turazi yuko ubuzima bw'impunzi butoroshe, tukaramutsa n'Abarundi bose aho bari hose mu mihingo myinshi y'isi turazi kubakurikira iki kiganiro cy'ijwi rya Amerika. Tukabashimira cyane cyane nuko n'ibyiyumviro bahora baduterera mu biganiro tugira mu maradiyo atandukanye cyangwa mu byo twandika, turiko turubaka tugerageza kubaka Uburundi bushasha. Hanyuma nk'uko mubivuze mu ntangamarara, nibyo MAPE Burundi Buhire yarandikiye mukuru w'inama nshinga agashinzwe umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies. Turandikira kandi n'ibindi bihugu byo mu karere gahana urubibe n'u Burundi, turandikira ubumwe bwa ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'ibindi bihugu bicuditse n'u Burundi, tubabwira izo mpungenge n'ubwo badufise mu gihe icyo ubutegetsi bwita amatora mu 2020 byoba utikuki, kubera turafise ibimenyetso byinshi bituma tubona yuko ayo matora atazoba meza, ahubwo arimo ingorane nyinshi ashobora no kuba no gutuma u Burundi busubira inyuma cyane mu bintu by'ubwicanyi. Ubwa mbere nuko atamahoro atamutekano biriho mu Burundi. Murabizi nta munsi wijana mutumvise abantu bishwe, nta munsi wijana mutumvise abantu bakubiswe, nta munsi wijana mutumvise abantu bajanye mu babohero. Ibyo byose bazira ibyiyumviro byabo, bazira yuko badashigikiye umugambi uri ku butegetsi cyangwa badashigikiye ibyo abashinzwe umutekano babagirira. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, murazi ko kugira haba amatora hateza kuba imigambwe. Murazi ko imigambwe myinshi yatandukanye bayisanzaje bayicamo imyinshi,
ariko nikugize imigambwe iri mu Burundi harimo imigambwe itavugamwe na leta yose iriteguriye ayo matora.
Yego me ntitubyanze ko yitegura ayo matora, mugabo ni bimwe byo kuvuga ngo iyo migambwe igiye kuba nk'imperekezo, kuko ntishobora kujya mu matora
imperekeza kubera amajwi yoronka make cyane, kubera
bashingiro batateguye ntishobora kujya mu matora ku ibyirizwa rigenga amatora batateguye ntiteza kujya mu matora mu gihe amasezerano ya Arusha basinye iyo migambwe yasinye bayasambuye batabagishije n'inama. None iyo migambwe yobije igiye matora ayahe? Nicyo kibazo turiko turibaza.
Abanyamigambwe mushyirane Andre ni kwigize bari mu Burundi boba bazi ibibazo byo mu Burundi kurusha mwebwe muri hanze, uko siko mubibona?
Oya turabizi, kuko turabikurikirana abantu bicwa ku munsi sagasheshwa rumuri, abantu bahohoterwa sagasheshwa rumuri, kandi n'amashirahamwe mpuzamakungu amaraporo yatanze menshi ntiwovuga ko bari kubabeshera u Burundi ko hari amahoro. Ntiwovuga ko abantu 500,000 byahunze bari hanze y'igihugu boba bahunze amahoro, boba bahunze umutekano, boba bahunze iterambere. Ibyo rero sindabyumva ingene bovuga ngo bagiye mu matora, kandi ibyo byose bitaraja mu nzira. Ngo tuvuga tuti ubu igihambaye mu Burundi z'amatora, igihambaye ni ukubanza bakagarukana amahoro, ni ukubanza bakagarukana amasezerano bumvikanye ko bakavuga igituma bayahinduye, ni ukubanza bakagarukana Abarundi bagasubiza imitima mu nda kugira baje mu matora bamerewe neza.
Kubwanya ayo matora yo ntaryari
nicyo dusaba, tuvuga tuti nibashireho babanze bahagarika ayo matora. Nta ubizi bazumvikana imigambwe n'imihari iharani ya politike izokumvikana ivuga ati twebwe reka tubanze duhagarika aya matora, dushireho inzego mfata kibanza. Izo nzego mfata kibanza zitegura amatora asukuye adakumira, ari mu myaka ibiri, ari mu myaka itatu, ariko ibyo byose hanyuma bagarukane impunzi. Erega n'izo mpunzi zahunze ntizahunze amahoro, ntizahunze umutekano, ntizahunze amajyambere, zirakeneye kujya mu matora nazo nyine. Abagwizatunga barahunze, abanyapolitike benshi barahunze, kubera iki batubaza ngo barindire abo bose bagaruke hanyuma bategura amatora, hanyuma bumvikane demokrasi bashaka gushyiraho iyo ari yo demokrasi imeze gute?
Andre nikwigize umuhari map ufite ibyiyumviro bisa n'ibyiyumviro cyane rwose by'imigambwe ya politiki, mwamuse umugambi kugira umugambi wa politiki?
muri iki gihe nibaza ko ibihe ntibiragera yuko uba umugambi wa politike kuko turazi ko dufite ibyiyumviro nk'ibyo byo kunagura Burundi dufite ibyiyumviro byo kuhindura imigendo y'u Burundi tumazemo imyaka 50 uwo mugambwe ntibazowemera ariko turazi yuko uwo muhari turiko turakora kugira nihagera uwo muhari uje ushike mu Burundi nibaza ko atari kera cyane
tubibutse twese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio hijwe ya America turi kumwe na François miriwe neza François
miriwe neza
miriwe muri hira François
njyewe ndi mu gihugu cya Tanzania muri komine ya Gakonko
yego kandi kazina ninde
nam
akandi kazina ninde
Ndikumana François.
Ndikumana murafite ikibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku byiyumviro kandi byifuza byashikirijwe n'umuhari mushasha wa Burundi MAP no kuvuga mouvement d'action patriotique.
Ndio. Ego icyo navuga icyumviro umuhari mushasha MAP watanze yuko hagarika amatora y'umuryango mu Burundi. Ni navuga cyari cyumviro cyiza cyane kuko uraziye aho ibintu bigeze mu Burundi aba navuga yuko mu by'ukuri demokarasi ku migambo atavuga rumwe uko navuga cyo bikwiye mu by'ukuri amakungu ko yasabye amakungu yoraba ikaraba kugene yofasha abo batavuga rumwe na leta mu byumviro bifuza kugira ngo amatora y'2020 azobe mu mwitegembyo umuntu azotore yisanzuye kuko biraboneka yuko mu mwaka w'2020 amatora azoba mu Burundi mu byo ashobora kutaba mu mwisanzuro nta demokarasi izoba ihari urabye ubugene ubu abatavuga rumwe na leta imigambwe iriko irishyira akora kuri navuga ati ya keisoni mu gihugu kivuga ko kifite demokarasi
murakoze François Ndikumana mushana André nikwigize mushana François asano ushigike icimbere cyanyu ariko nashaka ndababaze hasigaye igihe gitoye cyane ngose kugira ngo ayo matora atunganywe mbega akizera ko ikete mwanditse rizoronka inyishu ku bibazo byose mwashikirije kanganiki
akizero murakoze kuri ico kibazo kandi nashaka no kubanza gushimira intererano umushinga ndaye François Ndikumana yaduhaye ari muri Tanzania abarundi benshi niko bavyumvira bariyumvira yuko aya matora ashobora ateza guhagarara kuko nta mwisanzuro urimo nta mahoro arimo nta mutekano urimo kugira rero ibi bintu bishoboke n'abarundi bose bateza kubifata nkankama nibaje mu matora babona yuko ari amatora azobashira mu kaga nibaje mu matora babona yuko ari amatora bagiye guherekeza gusa niyo migambwe yose ivuga ngo izoja mu matora ntije mu matora kugira bakwize ibanga ryo gutora nibarindire amatora abanza ategurwe neza abarundi bose bayategure kuko hari ibibazo byinshi tudashobora kuvuga ngo tumare urabona nk'ubu Burundi ibihugu byose byabohariye ivomo uhereye ku bihugu bihana imbibe uhereye ku bihugu byahora bifasha Burundi imfashanyo baragabanuye ku bice birenga 40% hanyuma izo mpunzi nazo zirakeneye nazo nyine kuza mu matora abo bagwizatungo barakeneye kuza mu matora bayafashe abo banyapolitike bari hanze barakeneye gutaha bafashe ibyo rero abarundi bose bateza kubyumva ko ari umugambi wabo bateza kuvuga ati nimwumvirize abo bantu ibyo bavuga urabizi ko kuva na kera hamye hari abashinga ntahe iyo abantu batumvikanye baratuma ko bashinga ntahe bakabatatura kandi ndazi ko mu Burundi hari abashinga ntahe naho batabumvira nibumvirize abashingana nibahaguruke bavuge bati nyabuna reka gukoresha amatora atacazomara atacazomarira barundi atazobakura mu bukene atazobakura mu bwoba atazobakura gukubitwa ibyo rero
n'ako bikeneye andere kwigize
ko tufata kanya
ko umuhari wanyu witwa Mouvement d'Action Patriotique hari abantu bashaka kwibaza ati ko mwavuze ikibazo cy'imfashanyo mbere kuki umuhari wanyu udakora kugira ngo izo mfashanyo zigaruke ni kuki umuhari wanyu atangingo zigaragara urafata zerekeye ukuntu impunzi zotahuka abo mwubabwirike
nibaza ko tumaze kubivuga muravye nki inyandiko nyinshi tumaze gusohora twaravuze aho map ihagaze kuri ibyo byose byerekeye impunzi bidushobora kumubwira impunzi ngo nimutahe baza mu muriro n'abamaze gutaha muri hazi ingene byabagendeye barakubiswe abadapfuye basubira inyuma birukanga basubira inyuma mu nkambi
ariko uriko hariho abanyapolitike benshi batahutse
mushana ya Andre ikugize mufashe impunzi kandi bagira bati none dufashe impunzi kandi ibyo twasabye bitarakoba nibaza ko twobanza tukaraba ingene uburundi bwo kurikiza ibyo amakungu yasabye kugira umurundi wese ahari abwire amakungu ati nyabuna fasha uburundi kugira busubire bwogorore busubire ku murongo busubire mu mirimo yabo ariko ubu nibaza ko bigoye kuko nta urabona n'umushinga ntaye mukapa yashatse gufasha abarundi kugira bumvikane byaramunaniye aratanga imihoho mu gihe uburundi umugambo uri ku butegetsi udashaka yuko aba yumvikana n'abandi nabo batavuga rumwe nibaza ko ubu gushika ubu bigoye kugira tubone ingene twokogorora
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Elise. Elisa mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hega Elisa
mwiriwe
murafiki ikibazo murafiki umviriwe duga ku jambo yego
ikintu kimwe kubona
Je suis un peu plus de temps.
Kirahari niko ayigize kigindeshe cyo kene ni cyo cyane kirahari nawo mwone pamuke kanza tendere ni cyo 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 kandi yabindira yoyo ndimbona hamagira nta bina kita imyaka imwe bavuga ngo nibyaho yikiko nyene ikishana ko yabana nyene kugira ngo tumele asha mu ngiro cyeti cyo kumana yo mu bigenza kuri mu ngiro bigenza kwa ifoto ishaka ko kubinda kora uko abategetse bivuga amatora ameze kuri ikindi n'ibyo yakigira byarakomeye niko ndabyumva.
Murakoze Elisa telefone yawe ntiyari kwivuga neza cyane rwose ariko icyimbura mushikirije nuko inzego zawe zasabwe ibitari bike bikaba bitashoboye gushyirwa mu ngiro icyo nshaka kibazo twabaza mushyira ntahe Andre ni kugize inyingo mufata ni iyihe mu gihe ikete mwanditse ikabyo mwasabye byose bitokumvirwa
nibyo nariko murakoze cyane cyo cyumviro ndashimirana n'uwo mutumire n'uwo yahamagaye Elisa yaduhamagaye akavuga ati kuva kera ibyiyumviro byose byashikirijwe n'intana kimwe cyagizwe none mwebwe mufise nauti none mufise icyizere kihe kugira ibyo mwashikirije bije mu nzira twebwe muri mape cyimbiro cya mbere nuko ibibazo by'u Burundi bizotorega umushiti n'abarundi ubwabo barashobora gusaba imfashanyo mugabo batanguye ariyo batanguye bagiye imbere baka bakerekana inzira nziza bashaka ko ibyo byose bicamo kuko niyo demokrasi twe dushaka dushaka demokrasi y'abanyagihugu ntidushaka demokrasi y'abategetsi babwira abanyagihugu ibyo bateza kugira dushaka demokrasi iva hasi umunyagihugu ati wewe uri kuntwara nabi nibaguhindure cyangwa turaguhindura wewe twe dushaka guca haa nimudufashe duca murabona ko n'ubu ibiganiro ataho byashitse bari bagerageje kubera abanyapolitike kumbure ntibari bafise ingufu zikwiye zo kuvuga ati twebwe ngibi ibyo dushaka gushikako nguyu umugambi wacu dushaka gushikako nimudufashe cyanke tubwire guverinoma ubutegetsi buri Bujumbura bubyemere twebwe mu kwandikira abo bose ni kugira bamenye ikibazo cy'u Burundi bamenye aho ingorane ziri bamenye no mu byo bavuga bamenye bazomenye ingene bahanura guverinoma y'u Burundi
ivyo mwasabye mushya nahe andere kwigize subwa mbere bisabwe
bazogikemura
subwa mbere bisabwe ikindi kibazo mwashikije nuko bwifuza ko ba leta yifata kibanza hari murazi ko hariho nabavuga ko ama leta yifata kibanza ari ama leta nkuko bavyita yamagaburanyama iyo mu leta yifata kibanza iwanyu yo yifashe gute iyo musaba
sinzi abavuga leta zifata kibanza ko ari amagaburanyama kubera bazi ingene byabaye muri kahise ku Burundi ibyo mapi saba ivuga ati bishobotse nibarabe abantu babahinga atari no muri politiki abariho batwara ubwo rwego rw'imfata kibanza kugira bishobore abari muri politiki bakinjure babise iyo mfata kibanza iyo leta y'imfata kibanza ikore hamanya politiki nabo bagerageze basubire kumvikana hagati yabo bashireho inzego zibereye igihugu nibaza ko ni si ibintu subwa mbere biba muri Afrika byarabaye mu bindi bihugu byinshi kandi biragenda neza atangorane biva ku kugene babona izo leta mfata kibanza zishyizweho
mwebwe mwifuza ko
leta mfata kibanza y'abahinga atari n'abanyapolitiki
Andre yikugize mwifuza ko leta yatowe n'abanyagihugu ihindurwa hakaba leta y'imfata kibanza
No, leta yatowe n'abanyagihugu ibyo byo ntitwisubiremo kuko kuva muri 2015 murazi ko leta yagiyeho ku nguvu ntitwovuga ko yatowe n'abanyagihugu kandi iyo nayo iyo leta iriho nayo izoheza ikiringo muri 2020 2020 niho tubona yuko aho kuja kwihutira amatora atazomarira abarundi bo banza bakiha akanya gatoya kuko hari ibibazo byinshi twavuze ibyo gutahukana impunzi twavuze ibyo kugarukana amahoro twavuze n'ibindi byo guhindura abo bantu bahohotera abanyagihugu ariko turakeneye no kumvikana ibi bintu tumazemo imyaka 50 none tuzobyamamo gushika ryari turashaka kubaka ubundi Burundi bushasha turagabana bacu n'abuzukuru bacu
tubibutse inshuti mwese ko muri komo abandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe na Marashi mwiriwe neza
iwe
muri hega Marashi
ndimo buhungiro
buhungiro murasi kibazo murasi cy'umuriro muri hehe
buhungiro
hehe
mu Rwanda
duga ku ijambo kibazo cy'imbere
icambere ho mbande gushimire ko mutumire ko yemeye akitaba ariko sinzi kumbura kuko bari ku kutamenya makuru cyane bivanye naho umuntu abari ariko cambere ho nimba atoba yarabivuze cyangwa ashobora kuba yarabivuze sinda vyombe ngira ndamusabe ni urafate nk'amasegonda 30 adusigurire mapu yavuye hehe irimo bande iyobowe nande kumbure kugira ngo dutahukigwe mbere ntizaba ngombwa twamusaba yuko ari busige adrese yiwe ku mutora kuko uyu munsi abantu dufise ibyiyumviro nk'ibyo byiwe natwe tubona ko amatora uko bigenda kose atoshoboka mu gihe abarundi turi hanze twahunze munsi badashaka ko dutaka natwe tumva ibintu bimeze neza tugataha twotora ariko uyu munsi bikaba bidashoboka rero tukamusaba adresse kugira ngo kumure iyo mapfuna ni mara kumenyekana ituje imbere hanyuma izo byiyumviro byabo bihure n'ivyacu turabiko byogirika akamaro kubera ko murabona ko siwe wa mbere atanguye avuga gutyo aziyongera ku bandi babitanguye kuvuga bwa mbere ariko nabo babitanguye nabo barashitse intego uyu munsi aribo twita abaridere bacu rero tamusaba ko adusigurira neza mapfu akanasigana adresse ziyo kugira ngo dukorere hamwe murakoze
murakoze marashi mu kanya umushana he Andre ni kwigize aragira ica kugira ariko ndabona na telefone yiwe isani icitse mu kanya reka tube turafata abandi benywa nyiri radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Emanuela muriwe neza Emanuela matwumva eka na telefone ya Emanuela mbona isani yagiye Idrisa muriwe neza
Neza
muri hega Idrisa
Indiana w'Ikigali ni Karuruma
yego me
ndaje kugushimira ku mutumo wadutumiriye
yego
ndumva afite inyombero nziza ku barundi bose abo nyamwibarirya ngo ku barundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze izo nyigisho zireba bose ko twumvishe ari inyigisho nziza kandi abarundi bari hanze byinshi cyane hafi muri Afurika ndetse no ku isi hose baba bashaka ko abarundi bagira amahoro kandi bashaka no guhuriza hamwe kugira ngo amatora azagende neza we abona ingufu z'amatora uyu mwaka zifashe gute urubyiruko bitwara gute muri ayo matora
murakoze Idrisa umushana he Andre ni kugize telefone yanyu isani yari yacitse ariko reka tugusubire mu kibazo cyabajijwe na Marashi yari yasabye ko mwamubwira abari mu gihe shirahamwe yanyu map reka ukuntu mwaritanguye mu kanya gatoya cyane rwose yasaba na adresse ariko icyo ni kibazo mwebwe muza ku eka nimwe ingingo nimwe muza kwifata duga ku ijambo rero musubize bwa mbere na mbere Marashi ikamuce muja muduga no ku ijambo kandi mushikize icyumviro cyashikijwe na Idrisa mugire icyo mu kivuze ko
yego murakoze cyane nashaka kubanza gushimira abo babiri batereye ibyumviro nibaza ko ari ibyumviro byiza kucerekeye ingene mu hari map wavutse ingene iyo wavuye ntarinze kuvuga menshi kuko nashaka kubabwira yuko dufise urubuga rwa internet bashobora kurabira ko ibintu byose iyo byavuye ni www.map.burundi.org aho rero mushobora gusangayo ingene muhari watanguye ingene iyo wavuye ariko majambo make ico novuga nuko numuhari ugizwe n'abarundi b'imihingo yose cyane cyane abarundi batigize baja mu bintu bya politike mbere ariko bababajwe n'ingene n'iyi Burundi buri kuburaja muri iki gihe bakagira bati none ubu nibwo Burundi tuzoraga abana n'abuzukuru bacu reka rero tuje hamwe dufatanye abarundi bose kuko dutangura uwo muhari twaraterereje ibyiyumvira abarundi isinzi baraduterera ibyiyumviro baravuga ati mwoyigira gute uwo mugambi ni mwiza ariko mwowongeramo ibi n'ibi gushikaho itariki 12 z'ukwa 4 k'uyu mwaka tushiraho uwo muhari kandi urimo abarundi benshi b'imihingo yose aba muri Amerika aba muri Australia bari mu Burayi aba ni Burundi harimo benshi ubu rero turiko turaba ingene twokubaka uwo muhari tugashiraho ibyiyumviro tukabandanya twubaka ibyiyumviro twaterewe n'abanywanyi kugira twubake turabe Burundi ingene buzuba bumeze ejo uvuga Idrisa nawe avuga ati ingufu z'amatora n'izihe twabivuze tubitangura aya matora abaye ubwa mbere ntacyo azomarira abanyagihugu ntacyo azomarira abarundi ntacyo azobakura mu bukene cyane cyane ibyo ibimenyetso dufise nuko ashobora kuba mabi bose abantu bagasubiranamwe bakicana
Andre nikwigize hari abantu batari bake bavuga ko abantu ikamashira hamwe imigambwe idashaka amatora yo mu 2020 ari imigambwe ibona ko atacu ishobora gukuramo ko atabanywanye fise ico cyo bari kibazo namwe mufise mu hari mapo
oya mapo ikishaka ntirikiragwanira imyanya nka myanya mapo irikiragwanira mu Burundi gira ati twe turashaka Burundi bwiza turashaka Burundi butosoye turashaka Burundi buvanamwo injyane tumaze mu myaka 50 irenga 50 turimwo bamwe bavuga ko ari ingorane z'amoko abandi bati no z'amoko ni intwaro mbi abandi bati ni byose bifatanye ibyo rero dushaka abantu abanyamigambwe n'abarundi bose ko twoja hamwe tukuba ku bundi Burundi ifisi yindi sura
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza
ndabumva
muri hehe Egide
jina mahoro
muri hehe
jina mahoro ndi mu ntara ya Gitega
yego tugakwijambo ikibazo cy'imviro
ego je narifite agaterano nagomba guhereza uwo mugabo cyangwa umushinga ntahe arongoye umuhari map tugiye ashikiriza avuga yuko asaba leta y'u Burundi mu rwandiko yandikiyeho ni yuko leta y'u Burundi yahagarika igikorwa bigenda gutegura amatora mu kwezi tuheze kuko mu kwezi kw'indwi umujyi w'igihugu ugiye gutunganya amatora semi warahamagaje inama uratumira amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politiki kugira ngo ararire hamwe ingene yo mushiraho bokorana mu bijyanye no kubibuga byo gutunganya amatora neza hamwe no kuyacungera rero kuba umuhanga uhari utakorera mu gihugu ngira n'uburenganzira bwiwe ariko nibaza yuko ibibazo bijyanye no gutegura amatora boheza ngira rimwe na rimwe bakadorara bakabivugana mu gihugu ugiye gutegura amatora semi hama ikindi nacyo nk'umurundi akunda Burundi agakunda n'abarundi arazi igihugu iyo kitagiye mu matora ingorane zica kigira tugira igihugu kidafise inzego igihugu kitafise imigambi kujya mu matora ni gutora kadoza k'igihugu rero mu gihe nimba aba ari hanze cyangwa ibivana n'abahagaze no mu gihugu birashobora kuba hagazeho kuvuga yuko amatora leta itari kuyatunganya neza na yari gufata akavuga ati seni wewe bahagiro kijyanye n'iby'amatora ngo urwandiko turarutoye amanenge nibyo tubona amatora ariko arategurwa twibona kwandikira oni ko hari ikintu oni nibyo kidufasha kiza kirekire turazirikana injyane iri gucagiye kiracamwo oni yari ngaho Burundi amarundi twaricanye oni yari ngaho uko yakabaye turakuzi ibihugu bibanyi byabaye mu Rwanda byabaye biriko biraba mu gihugu cya Congo byose birahari tubonye umuntu ariko aravuga yuko yandikiye oni nta nyishu nta muti mwiza uzoza kugira icyorere
yego
ziri mu gihugu kugira ngo icyorere iterambere ry'igihugu nicyo gituma ndamusaba yuko nimba uwo muhari yaravukije kandi nibyo ufite ibyumviro byiza kuba umuntu afite ibyumviro nawe nyine uburenganzira bwiwe nawe uzane mu gihugu ukore barabe ko ku by'ukuri uri kurakora uharanira iterambere ry'igihugu uko umuntu aho tugeze tugeze mu Burundi umuntu ariko aravuga yuko boreka gutunganya amatora tukabaho tukajya mu gihugu kitabizegeze institution numva yuko tuba turiko turaja inyuma tuba turiko turasubira muri ya
myaka mushyanahe Andre nikwigize nyishu za ku bibazo Egide yashikirije duga ku jambo mu kanya gato
rero murakoze cyane ndashimiye Egide ku kibazo yabajije kandi n'ibibazo ni kibazo benshi babaza bati none mwebwe ku bintu bigeze kure canke ati oni ntacizobamarira ntacizomara ntacizoja guhindura nibyo ibyo byose turabize mugabo ibyo tuvuga tuti ayo matora baye hazoba ingorane ayo matora baye nta migambwe yuzuye iri kirakora nta migambwe izokora imyitozo nta migambwe izoja kugira kampanye tuti nta nziri kirasha reka turindire gatoyi tuje hamwe twese abarundi bose baje hamwe bategure amatora meza kuko hariho akorda rusha kubera iki akorda rusha bayikuye nuko bafite imigambwe ashaka gushikako kubera iki bakuyeho ibyirizwa shingiro byari byateguwe rivuye muri akorda rusha nuko hari ibyinyegeje inyuma rero reka nta kindi je mvuga nti abarundi bonyene nibarabe ibikwiye bagira ati twebwe turabona yuko aya matora adashobora kuba meza
abo barundi muvuga mushane Andre Kwigize nibo batoye ibyo bwirizwa shingiro mwadibuka abarundi nibo batoye ibyo bwirizwa shingiro
ni nabo batoye amasezerano ya Arusha nibo batoye ibyirizwa shingiro byo muri 2025 ni nabo batoye amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ariko ibyo byose ubutegetsi buriho bushobora burabihindura uko bushatse murazi ko abanyagihugu rimwe na rimwe babashira ku gitsure bagatora ibyo nta n'ibintu bizwi ubu rero nibaza ko abantu sugutora igihambaye sugutora no kuraba dutora imigambi yiye kuko dutora imigambi nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bukene nta migambi turiko turabona ibana abantu mu bwoba nta migambi turiko turabona
abanyagihugu umushyano yandere kugize aho wafata kivunga ngo babatere igitsure aho utari kurubahiriza abarundi abakandi abarundi ariwo muzo tora muzokenera ko amajwi tubibutse inshuti mwese ko muri kamera abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph miliyoni neza
Mire, Frederic Mandikire.
Mire, Muniga Josefa.
Mire, Rwanda Muna Majepo.
Ego mi, kandi kazina ninde?
Bigirimana Josefa.
Bigirimana, tuga ku ijambo, kibazo cy'imvugo. Turiko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha, n'ivyimviro washikije, mwikete wandikiye n'abatetsi bawe.
Mubanze mu ndamukirira umutumire wo mu shingantahe.
Mwiriwe Joseph, mwiriwe Joseph, ndakuramukije.
Mukomere mukomere.
Ehego murakoze.
Mfite utubazo tubiri two kubabaza ku bijyanye n'uwo muhari wanyu mwashinze. Burya bajya baca umugani ngo mikono muri bikeri ntiyabujije umuhumyi kuvoma ese kuri ya kete mwanditse musaba ko bahagarika amatora ari yagiye kuba mu Burundi muri uyu mwaka uzaba 2020 ese icyifuzo cyanyu nikiramuka kitubahirijwe mwumva mwiteguye gukora iki akabazo ka kabiri burya nibyo kuko muri demokarasi tutavuga rumwe nibyo biranga demokarasi kuko nyakuri ariko iyo hatabayemo kwihangana usanga ibintu bishobora kuyangara bitewe n'uko buri umwe abyumva ukwiwe none ese ni hatavamo kwihangana mubona ababashyigikiye ko ayo matora ataba n'abashyigikiye ko ayo matora yaba umubare mwinshi nuba ku ruhande
ndabona telefone ya Joseph Bigirimana isa n'icitsa ariko kibazo cha kabiri asa n'uwari yakibajije reka kandi nikugize tuguhe akanya wishure ivyo bibazo mu kanya kihuta cyane gose
yego murakoze gose kandi ndashimiye na Joseph ku kibazo yabajije nibaza ko niko bizogenda n'ubundi naho tuvuga yuko amatora yarakwiye guhagarara mu gihe leta Bujumbura idashaka kuyahagarika ntazohagarara mu gihe abanyamigambwe batasabye ngo bahagarika amatora ntazohagarara mu gihe abarundi badasabye ko amatora ahagarara ntazohagarara nico gituma rero tugira tuti ntaco nayo matora niyaba tuzoraba ibizoba nyuma mugabo twe dushaka yuko abarundi bumva yuko ibyo ari byo byose hakeneye yuko twuba ku bundi Burundi butanywa amacakubiri kuko amatora twarayagize kuva kera twaragize amatora Burundi bwaragize amatora kuva muri 1961 bwaragize amatora hanyuma basubira gutora muri 1993 baratoye ibihumbi 2005 icumi na 15 baratoye ariko abarundi nta mahoro bafise gushika n'uno munsi baricana barangazwa reka rero icari
inyishu ku kibazo cya kabiri avuga ko igitigiri cy'abashigikiye ku matora abana badashigikiye amatora kingana n'iki ku bwanyo mu kivuga ko iki tugakwirira mu mukanya gato cyangwa gose
ego abashigikiye amatora amatora sinibaza ko ari benshi kuko abarundi benshi nka bose barabona yuko aya matora atacazo bazanira gishashi sinovuga ngo nta rusansi matwagize mugabo abo tuvugana baravuga ko batayashigikiye mugabo atakikundi bashobora kugira kuko hari igitsure cya leta
abo muvugana nibo bake ivyo birazwe
niko muyimvira mugabo uravye nibyo bavuga ku maradio canke ahandi hose abarundi benshi barashigikiye uko aya matora atogigwa mugabo abari hanze bo bashigikiye ko nta matora bashigikiye abari mu gihugu nabo barashigikiye kubera ari gitsura ibyo rero ntitubiteze kuko turabizi ingene bigenda n'ibyirizwa shingiro ingene ryatowe n'ibyirizwa riraba amatora ingene ryatowe n'ibintu urumva byateguwe n'ubutegetsi nuko biteza kumera nico gituma rero dukwiye kubireka ibyo ayo matora azoba ntituhakanye ko atazoba mugabo
twifuza yuko atoba tubibutse nshuti mwese murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ezekiel mwiriwe neza Ezekiel mwatwumva numva telefone ya Ezekiel isa ni ya icitse gatoyi reka tuje kwa Gaspar mwiriwe neza
hello
Gaspar mwatwumva
niye ndakumva
muri hehe
mujye gusubiranda
mura kandi kazi na ninde
nitwa Uwiringiyimana Gaspar
Uwiringiyimana ikibazo cy'imviro tugakwijambo tuko tuvuga cyane cyane ku muhari mushasha map Burundi buhire
mbo no kuvuga ngo igitekerezo natanga ku bigendanye n'icyo mugenzi wacu ari haravuga nuko nibura umuntu yashyigikira ko mu Burundi amatora agomba kuba y'umukuru w'igihugu ikaba ngombwa ko igihugu kiba gifite demokarasi kandi bajya nta kwiharira igihugu cyangwa gukora wayobora uri umuntu umwe ugomba n'abandi bakayobora ariko icyo nabashimira cyo ni kubwo kuba natwe mubasha kuduha ijambo nk'abaturage tukagira inama dutanga ariko twumva ko nibura cyangwa agiye kumvimba mu Burundi haba nk'amatora kugira ngo demokarasi nyine igaragare ko ihari
murakoze Gaspar Mushera Andre dikwigize icyimbiro cya Gaspar avuga ko hakwiye kuba amatora kugira ngo demokarasi itsimbatabe
icyimbiro
cyatandukanye ibyimbiro
mwashwije muri map Burundi buhire dushigikiye amatora mugabe dushigikiye amatora ari mu mahoro dushigikiye amatora adakumira dushigikiye amatora ashingiye ku migambi y'iterambere ibyo rero mu gihe bitahari mu gihe tutabona amahoro mu gihe tutabona umutekano mu gihe tubona yuko hari abantu bahejwe inyuma y'igihugu batazoza muri aya matora tuvuga tuti reka nabo nyene barafite uburenganzira bwo kujya mu matora reka tubanze tubagarukane bajye mu matora hanyuma tugire amatora meza nayo matora amapfa Burundi turadi demokarasi ko ijana n'amatora turayashigikiye ariko amatora atari imperekeza atari abantu baza bagashira intuzi ijwi mu isanduku ritagira ico bivuze niko tubibona muri map
ibintu mwashikirije mu byo musaba n'ibintu harimo ku inteko mpuzamakungu zirongi kwa Burundi ico ni cyumviro eka ni icyifuzo cyashikirijwe n'amashyirahamwe y'amwamwe atari make araheze igihe icyo cyiyumviro ntacu ika ntaho cyagiye akizera ko mwebwe mu muhari map Burundi buhire inama mpuzamakungu ijeje umutekano ushobora kumvira n'ikihe kandi icyo kibazo ushobora rigeze kwigwa.
Ego me murakoze Fredi, nibyo icyo kibazo cya kera kandi ni n'abasirikare mpuzamakungu barigeze kuza mu Burundi murabizi barafasha kubungabunga umutekano. Mugabo izo nteko dusaba ni mu gihe buba bemeye ibyo twasabye imbere, ni mu gihe buba bemeye yuko amatora bayahagarika, ni mu gihe buba bemeye yuko abanyapolitike bari hanze bataha bafise amahoro yuko umutekano wabo uzobucunzwe, ni gihe abahunze bari mu nkambi bazoba batashe bakaba bafise ababacungira umutekano. Mu gihe ibyo byose rero bitagizwe ntitubona icyo boza gukora, ariko mu gihe ibyo byemewe kuko bagira bati nk'impunzi bagira bati abantu batwirukanye baduhungishije sibo boducungira umutekano, reka dusaba abandi bodufasha twizeye kandi barahari birashoboka, ariko ni mu gihe ibyo byose biri imbere twavuze byo byemewe.
Mwavuze ikibazo cy'impunzi zikiri hanze, nivyo impunzi zitari nke nyinshi cyane rwose zacari hanze, ariko ntimwavuze n'impunzi zimaze gutahuka, mwavuze ibihugu byafashe ibihano, ariko ntimwigeze muvuga ku gihugu cy'Ubufaransa nk'akarorero naco nyene gisa n'icyasubiye kunga imigenderanire ihagaze ku butunzi. Ivyo bintu muri mape mwavyakiriye gute?
Murakoze Frederic, ibyo bintu twarabyumvise kandi twarandikiye Perezida w'Ubufaransa tumubwira yuko tudasobanukirwa ukubwene Ubufaransa bushobora kugira gusubiza intuzeye gufashanya n'Uburundi mu gihe Ubufaransa buri mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya, kandi iryo shyirahamwe rikaba ryarafashe ibihano byo guhagarika by'agateganyo bya imfashanyo bafasha Uburundi, ariko nibaza ko niyaba ari ibyo turabona ingene bigenda, ariko niyaba ari ibyo nibaza ko Ubufaransa buzoba bwahemukiye ibihugu bari kumwe muri ishyirahamwe rya Buraya. Nta igihugu ni igihugu cigenga, ntidushobora guhindura ibyo bashize ko baramaze kuvuga ko bazosubira gutangura gufashanya n'ubundi nta ngorane. Mugabo twaramwandikiye Perezida Macron turindiye ko twishura tumubwira impungenge dufise kuri ico kintu co gusubira gufasha Uburundi, kuko ibihano ni byinshi, ibihano amashyirahamwe mpuzamakungu yaratanze amaraporo, ayo maraporo ariko arigwa nuze Tribunal International irikira iragira amatohoza. Ibyo byose rero bituma twibaza none uwo icyo gihugu coba gifasha umugambi wo gusubira gufasha Uburundi coba ari mu ndero twobyumva kandi twobushigikira, ariko gufasha abasirikare, gufasha ubushikiranganji bwo kurwana bwo kwivuna abansi kandi tuzi
gufasha abanyagihugu si ibintu bibanezera muri mata
sa
gufasha abanyagihugu kuva mu bukene,
gufasha abanyagihugu mu butunzi, gufasha abanyagihugu mu ndero. Mugabo hariho inzitizi mu gihe izofashanya tuzi ko zidazoshikira abanyagihugu, mu gihe izofashanya tuzi ko igice kininiya kijya mu mifuko y'abategetsi, tugira tuti reka tubanze dushire ibintu ku murongo hanyuma imfashanyo zizoza tuzi ko zijya gufasha abanyagihugu, tuzi ko zifasha abantu kuva mu bukene.
Yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abana ajya nkumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gerard mwiriwe neza.
Ndio mrakumye ku Jiji Amerika.
Turaho muri hega jeha.
Yego ndamukirije mutumire.
Yego arakumva muri hehe?
Ni mu Burundi.
Akandi kazi na ninde?
Aragazi.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
ama mnakose kumpa no murongo cyeke cyo iyo mapu ari cyabuko warunge wayishyuka numbise byarikashikiriza yuko atoye imbabo ibintu by'itudezi yakomba mu Burundi bakomba yuko ibintu byose byogenda bigirane naso nyo bintu ze tegeko watande kuri Facebook muntu ndabona yuko yuko abo bantu bashakirwa umutekano yuko hoba kujya hari kino cya smabo kusho kipasike bavuga yuko bo muri demire venti ibintu by'amatora ngo yugize inyuma nashaka kumubaza kuko urabona bihugu byose jene bafite nk'amakinga yuko bafite nk'ibintu reserve de tranger parasike usanga bafite n'ubusaba bagomba gushyikako kuko n'indago bituze n'imbu Fransa bavuze ati burokotiwe akotibiwe aye de reputation burundese parce que ubu Fransa yuko ibyo bintu bikenewe muri education nene ndare domaine armée ivyo kintu cyatubona yuko cindo natanze kizi mbere ni n'abandi boza bariyongera kugira ngo Burundi bujambuke kuko muri kino gihe cya none tubona yuko Burundi ari mu gihugu gikenye mu bindi kidafise de revenu umunyagihugu kugira ngo afungure gatatu ku munsi retrarma c'est pourquoi alors je voudrais être très moins possible et après à d'autres pays étrangers parmi les européens
mu kirundi vuga mu kirundi cyane vuga mu kirundi abatwumviriza bumviriza mu kirundi cyane mu giza mungane menshi mu gifaransa ntibasubira kubategera
kugira ngo ibihugu byafashe ibihugu bafata ibihugu amahurudi
duga kwiza mu turakumva sozera
kugira ngo nabo nyine bazi bireka kubaza nawe iyo mapu tabuze yuko ngo batashobora gusubira mu mutekano aba larume burudeze abantu batabize gikuri nibaze ubaka igihugu kugira ngo muri kazeza nile jene tubona ati note aha bari kugira igihugu meze neza
yego me reka abahinyisho kuri ibyo bibazo mushya nahe Gerard ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Eric muriwe neza Eric mwatwumva
yego ndabumva cyane
muri hehe
ngizaga tawudumbura
nakandi kazira ninde duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yego Nasaba kwande kwa mtu mwingine.
Ni ara kumba duga kujambo.
Mwiriwe Eric.
Yidiye, ebi kirage cyanze cyambe na kwa kanda de mtu mwingine nimba. Cyiga ba kode kibicera ba general de kubanya bibi bose. Nimba bona neza ko hamwe ye ebi tarandi baba mu bibi bose patibi bihamwe ariho ibyo bipuje bigiye cyo cyikwa n'icyitako. Kirage rero cyanze gihagaze ngahambe gano bakeneye ko abantu baba mu Burundi babanza gukora kugira ibyifuzo byabo bari hanze bityo bijya mu nzira cyane ibyo bashaka ko biba ku bantu bari ngaha mu gihugu ni bimwe bita interesi periode ya nasiyo cyangwa n'inyungu z'umuntu bwite rege murakoze
murakoze Eric mushanaye Andre nikugize ikibazo cya Eric n'ikibazo cya Gerard bisa n'ibibazo bisa go tuga ku ijambo nyinshi kuri ibyo bibazo kanya gato cyane
murakoze FDB bibaza ko ibibazo nka byose nari na projeje yo nari na byishuye ntitugwanya amatora ndongeye kubivuga ntitugwanya mapu Burundi buhire ntigwanya amatora ishaka amatora ari mu mahoro ibyo rero kandi abantu bari muri mato muzo kuyihweze abantu baje kugwanira imyanya ya politike abantu barondera ibibanza benshi barafise akazi kabatunze ariko bababajwe n'ingene Burundi buri ko bugenda mu kaga buri ko bugera ahantu hatemba ica kabiri rero nashaka kuvuga nti twese turashaka yuko Burundi buba bwiza ni nacyo gituma mapu Burundi buhire abari muri mapu Burundi buhire bariko barategura birashe yo subiza Burundi ku murongo ibyo rero mu gihe abarundi batabona ibyo barimo ubuzima babamo butabuse niba bababona butababaje ibyo naco ntituzatwihenze muga niba babona ko ubuzima babamo bubabaje nibaza ko boza tugafashanya mu migambi dufitse tukaja hamwe na leta iri ku butegetsi tukayifasha kugira imigambi irashe ije mu ngiro hanyuma nabo bazungu bafasha nabo batofasha abarundi bagiye hamwe barashobora kugera ku ntambwe iboneka hanyuma nagira naraheze kumyibutsa umwibutsa umwe tugendera ko muri mapu Burundi buhire twawuhawe na umupastori w'umunyamerika yitwa Martin Luther King Jr. aho yavuga ati dutegerezwa kwiga kubana nk'abavandimwe bitabaye ibyo naho tuzopfa twese nk'imihimbiri uwo n'umwibutsa Martin Luther King yari kubwira abanyamerika ubundi mwibutsa wa kabiri n'uw'abarundi bavuga bati kananira abagabo ntiyimye reka rero tukumbure iyo mwibutsa uko ari ibiri tuyifate nka nkama hanyuma tuyigendere turabe ko ibyo turiko turavuga ibyo mapfa kiravuga ari byiza cyangwa atari byiza murakoze
tubibutse inshuti muri seka muri kumwe abandanya kumiza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ezekiel niyo neza
n'amahoro
muri higa ya Ezekiel murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo mu kanya gato ufite akanya kari munsi y'umunota umwe
mbo jena maze kubona abafatanga mu mwari konzi ni ari yarwana afite inkoho yuko kugira ngo mu mwari bani bigwani cyo bibanyeze gute andi nako ushikiriza no uko cyangwa barundi kuta munda turi hamwe
murakoze Ezekiel sozera
murakoze n'ashakirira
murakoze mushana he andere nikwigize cyumviro n'ivyumviro vya Ezekiel
arakoze Ezekiel
yabaza niba mufirwanisho
mu migambi nini mu migabo n'imigambi ya mapu Burundi buhire na namuzosanga ivuga yuko ifashe inkoho igiye kugwanya leta ibirimo mu migambi yayo mugabo irahanura abarundi irahanura leta kugira turabe ingene twokuba ku bundi Burundi ikindi kimezo cha kabiri ntacyo numvise muramba barira sindi kumwe mu bamwacogeye
yavuze ko mu Burundi abarundi bafatanye mu nda n'icyumvi bashikije
niba bafatanye mu nda niba bari hamwe ibyo twibaza ko nta kindi twobivuga ko ariko twirebwa amakuru dufite nuko abarundi bagowe babate kuko none amaraporo turonka y'abantu bapfa ku munsi bababesha cyane n'ibyo
akabazo kanyuma imbere y'uko dusozera mushya ntahe andere nikwigize umuhari ko twabivuze urunani rw'imigambwe rutavuga mu leta SNLD Google uvuga ko rwiteguye kuja mu matora mwibwe mukavuga ko aya matora adakwiye kuba ariko rukavuga ko mu gihe mubanza kwaganira ko nukuvuga ko ibyumviro byanyu bishyigikiwe nabande mu gihe batavuga rumwe na leta badafite intumbero yanyu
ego twarumvise ko hari bamwe baba ariko barinjira gutaha ibyo n'uburenganzira bwabo bw'imigambo mugabo hari nabandi biyo bavuga yuko atari byo ari urukuru batabanje kumvikana na leta ngo bavugane ico botaha gukora
ikibazo cy'amatora cyane
alors nibaza ko rero twebwe muri mapu Burundi buhire turubahiriza imigambi y'indi y'andi mashaka
ndabona
y'indi mihari
mushi anahe andre dikugize ndabona ikiganiro cyo kibandanya akanya gasana katujanye twatwa tumye abandi bashinga ntahe batashobye gushika ngaha muri kiganiro kwira bagize ingwane za nyuma ariko turagushimira cyane gose mushi anahe andre dikugize ko byumviro ika ni byifuzo by'umuhari map Burundi buhire turashimiye namwe nshuti mwese mwakwikiranye ikiganiro tutibagiye ingenieur radufashe mu ya bwizuma na fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.